Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 16 myandagaro no mwaka 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izinyo nkuru zikurikira imyidogo ni yose mwajejwe intwaro n'igipolisi mu ntara ya Burunga biturutse ku isoko rusangi riri ku mutumba Murambi ahahoze komine Kibago rimaze imyaka itatu leta yarafashinyiwe kugihugara bavuga ko ari ruhombo rukomeye cyane kuri iyo ntara. Abadandaza bo ku isoko yo ku Mukenke muri komine Busoni baridogera igipolisi kibafata kikabafunga bakarikugwa barinze gutanga amande kubera ifanta badandaza ku icupa iva mu gihugu kibanyi cya Tanzania ni mu gihe abazirangura bobo bakora ukuri kwamye basaba ko iryo totizwa ryuhagarara kuko ishyirahamwe Brarudi atabinyobwa bikwiye ririko rirasohora. Imyidogo ni yose mu babyeyi bibaruka muri ino minsi mu ikambi ya Nduta biturutse yuko abana bibarutse bataronswa incancu za mbere bakababwira ko zabuze mu gihugu babona ko ari uruyeri bariko barakoresha kugira ngo batahukane ku nguvu ayo n'ayandi mu kanya sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere ku nkuru ivunaguye. Jean Bosco na ikengurukiye umwe mu bahutu bahoze ari abagwanyi ba CNDD-FDD akaba nawe yashinze ishami rya CNDD-FDD abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku muhingamo wo kuri uno wa kane ariko akurikiranwa ku rudandazwa rwa magendo rw'ibitoro mu gihugu cugarijwe n'ikena ry'ibitoro haraciye imyaka ine gushika ubu nta kiramenyeshwa ku mugaragaro kubijanye n'ubwo rudandazwa ko yoba yarukora wenyine canke ko ari kumwe n'abandi bafatikanije. Jean Bosco ndayikengurukiye yari yahunze igihugu muri 2015 kuko yari yamirije kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Yari yagarutse mu gihugu mu mwaka 2021 Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi. Abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi bo mu ntara ya Burunga baridoga inyuma yaho isoko mpuzamakungu ryo kwa Buhinja ryahoze ku mutumba Murambi yahoze ari komine Kibago rimaze imyaka itatu ryugawe. Iryo soko ryugawe inyuma yaho leta y'u Burundi iburije gukoresha amafaranga mvamakungu cyane cyane amashiringi ya Tanzania n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko baba hafi yaho babivuga inandaro yatumye iryo soko ryimuka ni umukenyezi wo muri Tanzania yari yaremye iryo soko yabujije gukoresha amashiringi n'uwatwara igipolisi icyo gihe yongera arayamutwara anamwaka n'ibiharagera amaze kugura. Abategetsi ba Tanzania baca bafata ingingo yo kwimurira iryo soko hakurya y'umupaka Imanyovu aho bita mu kibande muri plene ya Maragarazi mu ntara ya Kigoma district ya Kasuru bavuga ko ari mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu babo. Kuva icyo gihe iryo soko riremwa n'abarundi aho mu kibande kuva yimukiye ntigigeze risubira kugaruka ku ruhande rw'u Burundi. Abanyagihugu b'Abarundi ubu bashora ibintu byabo byose aho mu kibande bikaba byaratumye ubutunzi bw'iyahoze ari komine Kibago bugoyagoya cyane ku buryo no guhemba abakozi byagorana mu minsi ya nyuma. Nkuko babyivugira Abarundi baja kuri iryo soko ubu warigendamwe mu kinyegero cyane cyane mu ijoro nko mu masaha ya saa sita cyangwa saa saba kugira bace kurigenza ubwo rikomeye ry'igipolisi. Imbono ya kure n'abakozi b'igisata cy'amakori OBR bagerageza kubabuza kujabukayo. Abacungwa cyane n'abashora ibitungwa nk'inka, imene hamwe n'inkoko kuko tarindi soko bafise babishoreramwo. Abacyujwe intwaro bavuga ko nivyimbugwa hamwe nibitungwa ubu byose bishoregwa i Tanzania ngaho mu kibande aho bidandazwa amashiringi ya Tanzania ayo akaba ari hejuru inshuro zirenga 3 ku mafaranga y'u Burundi ibyo bikagira ingaruka mbi kuko bidandazwa bisubira kugaruka mu Burundi ku giciro cy'umurengera
urakoze Julienne Muzinga hari imidugo myinshi mu badandaza bakorera mu isoko yo ku mukenge muri commune Busoni intara ya Butanyerera abadandaza bavuga ko baburagizwa n'igipolisi kubera ikinyobwa cyo mu bwoko bwa Fanta basanzwe barangurira mu gihugu kibanyi cya Tanzania bamenyesha ko ufashwe ariko aracuruza ku icupa aca afungwa akari kugwa tanze amande ibyo biruko mu gihe abaziranguza bobo atankomanzi basaba ko ako gatotezo kuhagarara canke bakaronswa ibinyobwa bikwiye bihingurwa n'ishira hamwe bwa Rudi n'inkuru ya Pacifique nk'ishimana
Abo badandaza bidoga n'abasanzwe bakorera mu isoko yo ku mukenke ya komine Busoni intara ya Butanyerera abo badandaza bavuga ko kubera ubukene bw'amafanta ahingurwa n'ishyirahamwe Bararudi burangwa muri ako karere ngo bahitamwo kuzirangurira mu gihugu kibanyi cya Tanzania ariko bakamenyesha ko bitaborohera kuko ngo ubwize ngo arayidandaza ku icupa afatwa agafungwa akarekugwa ari uko atanze amafaranga y'amande biruko mu gihe abaziranguza bo atawe bakomakoma
Tuko kwenye mpaka, lero hayo amafana, hapa mwe Tanzania, na kenshi kukunda kwa angula. Kwe lako amafana hea kwa rudi, mamuti. Mamuti misi wazo kufata, kukafata kwa angu, ya kutaza amafana. Mbele hayo na wame, maati kwenye mugashu, awataza amwe wame, wabewa tanza maandi. Wakatu gira ki, kila gira kutikaya, kukulisha kama ikamu. Ngo, awatu kwenye mwe, unabano, mwashuwa ngo, ku, kura ikarte yose ine cyangwa utanze mirongo ibiri na kane twe tugurisha ikarte yose hanyuma ubugura bacu kuba ikarte yose ajya kunywa ikarte yose
abo badandaza bavuga ko badatangura igituma babuza kudandaza kandi ata amategeko baba ariko bararenga mu gihe leta nayo idasiba kubasaba ko bukura amaboko mu mpuzo ngo bakore bagasaba ko bareka kuburabuzwa bagakora kugira ngo baronke ikibatunga bagatanga ikore maze igihugu naco kikaterera imbere
Atubwire kugira ngo utwihangire imirimo bacondere ngo ubuzi budukore none ubwo buzi twakora gute ngo twakora ubwo masoka nako baturagiza baduca ijya no hino amakuru turayatanga none batwese dukore tuhigishe ubuzima ubuzima bwarazimbye sasa rero umuntu wese abishoboye yashyirwisha hejuru kugira icyakoze
Mu ruganda rw'amakuru kwa Radio Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera François Xavier Karenzo musantere wa komine Busoni kugira ngo agire icyo ashikirije kuri uyu myidogo ariko twamukenye
Inzamba
Ababyeyi bariko baribaruka muri kino gihe mu ikambi ya Nduta ntibari kwaronswa incancu za mbere ku bana bakivuka umwana avutse ngo ashobora kumara amezi abiri canke atatu ataronka urucancu rwa mbere ivyo bikaba bihagaritse umutima izo mpunzi bakikira ko biri mu mugambi wo gupatahukana ku nguvu kuko babwira ko izo ncancu zabuze mu gihe cyose n'inkuru ya Virine Mukeshimana
nkuko bivugwa n'impunzi ngaho mu kambi ya Nduta haraheze igihe kitari gito abana bavuka bataronswa incancu za mbere Ababyeyi bemeza ko bamara amezi abiri cyangwa atatu batararonswa ubwo rucanco. Ibyo bikaba bibateye amakenga mu gihe bababwira ko izo ncanco zabuze mu gihugu kandi bumva mu yandi makambi abana bazironswa.
Abana bavuka bamara amezi abiri atatu batararonka urucanco rw'ishanjo wa mbere baronka amafaranga 2008 bakivuka. Ni cyacu cyangwa na leta ya Tanzania ikaziha ishyirahamwe na Tegeko Fonte. Hanyuma naryo rigaheza risanzwe rigaheza rigashinzwe izo nshansho abana mu bitaro byaryo biri ngaha mu ikambi y'impunzi mu izina ya kane ibyo rero birakeza n'ukuntu izindi nshansho zikurikira nk'urucanco rw'ukwezi n'izindi zikurikira ngaho kuko ntibashobora kumuha urucanco rukurikira atarankwa ubwa mbere kuko nta n'ifishi abararonka urumva rero n'ibintu biduteye amakenga cyane abo muri leta bavuga yuko batanga makuru bavuga ko inshansho zabuze zitakiboneka ariko bama twadusomera ikibondo barabishyize urumva rero bituma ngaho mu ikambi zitaboneka ariko twibaza yuko ari wa mugambi wawe kuduhimiriza biciye mu buryo bwose kugira ngo bikunde dutahe
Kuri ico kibazo hiyongera ko nikindi kijanye n'iyugarwa ry'ibitaro bigwariramo abantu bakuze haheze igihe babarungika kure aho imiryango yabo idashobora kubagwaza cyangwa kubagemurira izo mpunzi mu ikambi yanduta basaba ishyirahamwe HCR kubakurikiranira ibyo bibazo
haheze imyaka 10 muri ibitaro bya MSF ubu umuntu atuzi yarwaye bashobora mu kibondo kare umuntu bamurungitse inyuma y'ikambi bamurungitse umwana mu bitaro bikuru by'Imwanza cyane bikiroma mahweni cyane darsalam mugabo ubu basigaye abarwayi babarungitse ikibondo karabahora abo bahora barungitse ikibondo barabagereye ibigaruka nabo nyine bagiye kugirirwa sezariye naho nyine sezariye ni hejuru baca bagaruka ibintu bidatahuri ingene abaganga babashyize aho abarwayira harahari mugabo umuntu arwaye bakamurungitse ikibondo nimba babona byarananiye bo bituma babiha MCI kicyo sandra tugira ni iki waje mu ntere makuru yiwe kubera ko nta umugwaza bafite hanyuma ugwaye agenda kuvugwa n'abantu badahuza uburinzi bamwishwaye n'abatashaje urumva rero benshi bira bagora bavayo abagize amahirwe bakagaruka bavayo barahamba tukaba dusaba HCR ko yovugana n'abo basanzwe bakorana bakumvikana ingene abarwayi bashobarwariwaho dushobora kubabona dushobora kubagendera tukabagemurira tukabaremesha
mu ruganda rwa radiyo Inzamba Gateka Kawe ntiturashobora kuronka ku murongo wa telefone abarongoye ikambi yanduta kugira twumve ico bakiriko kirakorwa kuri ibyo bibazo bihanze impunzi
mbere gusozera no makuru dukurikire byanditswe n'umunyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'umunyamakuru kuri radio Inzamba
nikaze kuri mwese murano makuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri ndwi tukaba turi kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2025 tuyatangurire kuri SOS Media cyanditse kugwaruka kw'imbonera kure gwarungitswe kurwana mu gihugu kibanye cha Kongo iharanira demokrasi kugwanya umuhari w'abanye Kongo bagwanira agateka kabo M23 kubwa SOS Media ubwo gwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gwagiriza abategetsi b'u Burundi kuba batubahirije ibyo bagwemereye kuko batarohejwe amadorari 500 y'amanyamerika umwe wese yategerezwa kuronka agahabwa ibifungurwa hamwe no gushumbusha imiryango yabo iba yabuze abana babo ibyo byose nta na kimwe kirigera gihabwa ubwo gwaruka ico kimwe n'ababyeyi babuze abana babo ikimenyesha makuru Burundi Econaco cyanditse ku ihinguriro OTV rihingura icyayi igisata gikorera mu ijenda aho amahektari ashika 22 y'icyayi yarandaguwe n'abarimyi b'ico cyayi agahembo k'intica ntikize niyo ntandaro y'iryo randagurwa Jiriberi Nderagakura arongoye utebe ijenda avuga ko arakamaramaza kubona ico gitegwa njabuka amazi cozaniye amafaranga y'agaciro igihugu cy'u Burundi kirandagurwa aho kibangamiwe gusumba ni muri Mugongomanga mukike na Nyabiraba muri komine Rwibaga mu ntara ya Bujumbura iryo bara riravugwa kandi no muri komine Mwaro hamaze kurandagurwa amahegitari 5 ico kimenyesha makuru nyene kiravuga kandi ku banyagihugu bo muri komine Nyanza turi mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu bamaze igihe kitari gito bari mu kizime biturutse ku ibura ry'umuyaga nkuba ibikorwa byarahungabanye bimwe biranahagarara hakavugwa abafatanye ivyuma bita abasude abacuruza ibifungurwa abandikisha amamashini bakinyozi n'abandi abafise amikoro bagura utumoteri duto duto akabari natwo bikorako natwo tukaba tuzimbye nkuko ico kinesha makuru kibandanya kibivuga abanyagihugu bavuganye na Burundi Eco bemeza ko ibihe barimo bitoroshe na gatoyi kuko ngo kuronka umuriro wa telefone bagira ibirometero n'ibirometero barondera aho ba hari umuyaga nkuba iryo bura ry'umuyaga nkuba rikaba rivugwa no mu ntara zitari zike z'igihugu harimo n'igisagara c'ubutunzi Bujumbura imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru Turabandanya n'ikimenyesha makuru la Libre Belgique cyandikirwa mu Bubiligi naco nyene kivuga kwibura ryo muyaga nkuba ishira hamwe Regidezo ngo ryari ryamenyesheje mu ntango z'uko kwezi kwa munani kumuyaga nkuba uzobura mu ntara zitandukanye ariko ntiryavuze igituma iryo shira hamwe byari byavuze ko umuti wobaye wabonetse kwigenekerezo rya 14 uku kwezi nyene ariko gushika ubu nta kirahinduka abanyagihugu baracari mu ngorane akaba rero ari no ngaho dusozereye amakuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri ino ndwi mwakoze mwese mwayumvirije mugire ibihe byiza aho muherereye hose naho utakurira jo inzamba agateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio inzamba.
Urakoze udasi nimbona nunga hajuchu tisodzira no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yombi ngashimira nabagenzanje umwe wese ugitikiwe bamfashe kwibaturukaniriza mugire weekend nziza mubanye no mu byanyu na gahwana.